mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nirinahazwe. Ejo ho bukera urwego rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC mu mpunyapunyo ruzohura n'indongozi za bimwe mu bimenyesha makuru bitari bigifise uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi. Amaradio bitegekanijwe ko azotezurirwa yoba yiteguriye none gusubira gukora
ibibazo bijanye n'uburyo bazi yuko tuzobihura navyo, ibibazo by'ibyuma turazi ko tuzohura navyo, ibyuma bimaze imyaka itanu bidakora ariko n'ibintu birondegwa bikaronka. Ikuru no kuronka ubwo ruhusha bwo gusubira gukora.
Uyu ni Leon Masengo hatwara Radio Bonesha FM imwe rudende mu maradio yugawe aturiwe mu 2015 yatumiwe mu nama y'ejo ku wa mbere, avuga ko biteguriye gusubira gukora naho ibibazo birimo ivyuma bishobora kuba vyarononekaye bitabuze. Turabigaruka ko handi hato mu masaha make ari imbere u Rwanda ruratana mu mitwe na Guinea Conakry muri kimwe cya kane cyo gusozera irushanwa ry'igikombe cya Afrika c'ibihugu ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'ibihugu byabo. Navyo twabibateguriye mu be hafi y'amaradio yanyu. Ariko reka tubanze tuyahere kuyagezwe hirya nino ku isaho. Polisi y'Uburusiya yataye muri yombi abarenga 3,000 bazindukiye mu myiyerekano y'abashigikiye umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu Alexei Navalny. N'indwi higira kabiri bihereje amabarabara basaba irekurwa ry'uwo munyepolitiki, mu gihe polisi y'ico gihugu yari yihanangirije iyo myiyerekano mu ndwi iheze. Uno munsi yugaye ibituro vya gari ya moshi bigera kuri indwi vyo ku mugwa mukuru Moscow, yongera igabanya uruja n'uruza rw'abagenda n'amaguru kuri uwo murwa mukuru nyene. Hamwe mu maduka, amazu y'uburiro yo ku murwa mukuru w'u Rusiya naho nyene yugawe. Navalny yahagaritswe mu kwezi kwa mbere hakiva mu Budagi kwivuza ishano yemeza ko yahawe na leta y'u Rusiya. Murazibuka leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango umwe bwa Buraya bikomeje gutera ivyatsi ifatwa giwe bisaba ko arekugwa atakirinze gusabwa. Bitegekanije ko urubanza rwiwe rwumvirizwa kwa kabiri w'indwi buca dutangura. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru agezweho hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA, akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigashye. Ejo ho bukera kuwa mbere urwego rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi CNC rurakorana inama na zimwe mu ndongozi z'amaradio yugawe muri ico gihugu mu ntumbero yo kuraba ingene yosubira kwemererwa gukora. Mu yamaze kuronswa ubutumire harimwo abiri mpuzamakungu ariyo Ijwi rya Amerika muri komurumva n'iy'Abongereza BBC muyatiriwe mu 2015 radio y'abanyagihugu RPA na radio television Renaissance. Ntiziratumigwa radio Bonesha FM yoyo yaratumiwe uwirongoye Leon Masengo mu kiganiro yampaye yavuze ko biteguriye kongera kumvikana ku butaka bw'u Burundi.
Umve kwitegura gusubira gukora cyane gusiga kwakorera abanyagihugu kandi abanyagihugu bari bamaze imyaka itanu yose iheze batatwumviriza tutavugana. Turavyiteguriye cyane gose, no kuvuga kwitegura no kuvuga gute no kugira iryo shaka ryo gusubira gukora. Hanyuma abamenyeshamakuru bahora mu ibarabara basubire ku kivi bakorera abanyagihugu bakorera n'igihugu. Turiteguye cyane gose.
Abo bamenyeshamakuru uvuga hari nk'igice cy'abamenyeshamakuru bakorera Radio Bonesha FM ubu unye bari mu buhungiro, barakwiye abasigaye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo mushobore gukora canke muzo kwikora ku bandi muzonka kazi.
Abahari barakwiye ama abarondera akazi ko kumenyesha amakuru ni benshi, barahari nta kibazo ivyo bidute.
Muvuze ngo barakwiye igice cyabo kibarizwa za mu buhungiro na Masengo.
Igice cyabo no kuvuga gute wewe ko twakoranye abamenyesha amakuru bari hanze ni bangahe nda ziyuko abari ngaha mu gihugu ari bo benshi gose gusoma
ni kuvuga ko nkaba bakorera mu ntara harimo abatari bake bari hanze y'igihugu abakora amakuru y'ikirundi kuri Bonesha FM hariho abatari bake bari hanze y'igihugu abakora amakuru y'igifaransa kuri Radio Bonesha FM hariho abatari bake bari hanze y'igihugu ni tunashaka kubaza
abantu baragenda les institutions zikagumaho n'abantu babayira ubasabre sur cette terre kuri iyi si n'ibishoboka abantu baragenda abandi bakaza
hanyuma ku kibazo cy'ivyuma naho Radio Bonesha FM yaratiriwe mu 2015 igihe turi guhari ivyuma bitari bike vyaho vyononekaye ivyo vyuma vyo mwamwe arasubiye kubisubiriza kugira ngo sente babwiye ati mutangure gukora bice bikunda byihuta
twenke ikintu dushima ni uko umukuru w'igihugu ya duhaye ubwo burenganzira bwo gusubira gukora ibibazo bindi nabyo birahari ibibazo bijyanye n'uburyo birahari turazi yuko tuzobihura nabyo ibibazo by'ibyuma turazi ko tuzohura nabyo ibyuma bimaze imyaka itanu bidakora n'ibitoba byarahononekaye kiriya gihe bishobora kuba byarapfuye ariko n'ibintu birundirwa bikaronka igikuru ni ukuronka ubwo ruhushya bwo gusubira gukora abantu bakaba mu bushomeri kandi bari bafite ingufu n'ishaka ryo gusubira gukora icyo nicyo gikuru nta bindi ibindi umuntu azorondera abagira neza badufashe abemera akamaro k'umwuga wo kumenyesha amakuru bazodufasha ama n'umukuru w'igihugu yatwemereye gusubira gukora akaba azi n'ibibazo twagiye duhura nabyo hariho ikigega kigejwe gufasha amaradiyo icyo kigega nacyo nyine tuzuro kidodora ko hanyuma umukuru w'igihugu adufashe nyine kuhashika turizeye yuko azobana yadufasha kandi tuzogenda turonka inyishu y'ibibazo tuzogenda duhura nabyo ibibazo ni mu buzima bwa misi yose abantu bagenda bahura n'ibibazo
hanyuma mukizera yuko ivyo bibazo nubwo bizoba bihari Bonesha FM izosubira kumvikana ryari kuko mwavuze ko mwatumiwe na sense byumvikana ku ruhusha muja mumaze kururonka ngira ngo nka 99% kwijana ubwanyu mwibaza ko Bonesha FM izosubira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi nka ryari Galeon Masengo
gusubira gusamirana ryari nakubwiye igikuru tumaze kuronka ubwo burenganzira bivanye n'ibizoba bivuye mu kiganiro twagiraniye n'urwego rujeje gukurikirana ingenzi n'amakuru atangwa nibaza yuko atawumvuka neza na neza ngo ku wa gatatu kwa kane kwa gatanu ngo tuzosa dusubira gusamirana urumva ko hari ibibazo bijyanye n'ibyuma bijyanye n'uburyo n'amafaranga kubera arakenewe ariko nibaza ko perezida yavuze ati mu maguru mashya mwicarane murabe yuko amaradiyo asubira gukora ku neza y'igihugu urumva rero igikuru ni uko iki kibazo cyari cyashakuje igihugu kandi bidakenewe kiri ko kirava mu nzira kigatorerwa umuti icyo ni cyo gikuru kuvuga ngo ryari ni ukuri ntawo kubwira ngo umuntu iza cyane mu ntibi tugiriye turashyiramo ingufu mu bijyanye by'ubuhinga n'ibiti turashobora gutangura gukora mu minsi izoza nko mu kwezi kumwe gutyo cyangwa amezi abiri
hanyuma ikibazo cy'amenyeshamakuru banyu mwakorana ubu ari mu buhungiro bahunze bafise icyo bita kontra zo gukora ubuzima bwabo bose bakorera Bonesha FM ariko bakaba batagikorana na mwebwe kuvuza muzi zahabaye kuko iradiyo yugaye bo coco muramaze kuciyumvira
icyo onye ni ikibazo cyo kwicarira kandi burya anye akazi kose kagingwa n'amategeko kandi urabizi yuko hari amategeko agenga iby'akazi ibyo byose ni ukubicamo umuntu akaraba muri aya mategeko avuga iki byari bimeze gute byanditse gute amasezerano yari ayahe n'ibyo umuntu acajamo ibibazo ntibishobora kubura nakubwiye mu buzima umuntu agenda ahura nabyo mugabo akagerageza kuraba ingene abitorera inyishu
Leon Masengo murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane akazi keza
Inyuma y'iki kiganiro na Leon Masengo twagiye kumenya ko hari ukutavuga rumwe ku burongozi bw'iyo radio isanzwe ubundi itwarigwa mu ishyirahamwe ARF Association Radio Sans Frontières. Bamwe mu batanguje iryo shyirahamwe n'abari baridongoye imbere y'uko iradio isamburwa mu 2015 bavuga ko bizofundikirwa mu nama ya CNC bitazuba byega iryo shyirahamwe na Radio Bonesha FM. Basigura ko uburongozi buvugwa ko ari bwo buramutswa iyo radio bwahagiye bidaciye mu mategeko ni kibazo tuzogaruka ko inyuma y'inama y'ejo kuwa mbere tugatumira impande zose. Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. U Rwanda masaha make ari imbere rwaza gutana mu mitwe na Guinea Conakry muri kimwe cya kane cyo gusozera irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'ibihugu byabo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu mu za sport Jean-Claude Munyandinda. Amahoro Jean-Claude ngaho i Kigali mu Rwanda.
Turakomeza tumeze neza Diane.
Ego, uwo mukino uraza gutangura sangapi hama ubereye?
Urakoze cyane Diane, nibyo koko mukanya kaza kuza mu masaha akuze ikipe y'u Rwanda Amavubi iraza gutakirana n'ikipe y'u Guinea la Sri National ubwo biraba ari saa tatu z'ijoro ku isaha hano i Kigali. Ntabwo biza kuba byoroshye rero muri rushanwa ryo guhatanira igikombe cya CHAN aho u Rwanda rugeze muri kimwe cya kane kirangiza, aho abakinnyi b'u Rwanda bafite imbaraga cyangwa bafite ishyaka n'ingoga kugira ngo babe batsinda kita gine Conakry bari bazamuka bagire muri kimwe cya kabiri kirangiza nubwo ari akazi katoroshye, ariko bamwe muri bo ndetse n'ababaherekeje ndetse n'abamwe benshi mu Banyarwanda bari hano i Kigali baravuga ko ari ibintu bishoboka.
Hanyuma wo twibutsa inzira u Rwanda rwaciyemo kugira ngo rugere aho ruri ubuga Jean Claude.
Murakoze cyane Diane, nibyo koko kugira ngo u Rwanda rugere muri kimwe cya kane kirangiza rwari ruherereye mu itsinda rya gatatu ariryo itsinda se, aho u Rwanda rwari kumwe na Maroc na Uganda ndetse na Togo. Umukino wa mbere u Rwanda rwahuye na Uganda umukino uragira ari ubusa ku busa, umukino wa kabiri u Rwanda rurongera runganya na Maroc ubusa ku busa, hanyuma umukino wa gatatu anahesheje u Rwanda icyo gukomeza muri kimwe cya kane ni uwahuje u Rwanda nyine na Togo, aho u Rwanda rwashoboye gutsinda Togo ibitego bitatu kuri bibiri ari nabo batwakuye icyizere cy'uko bishoboka no gutsinda Guinea nubwo hari n'abandi bavuga ko ari umusozi muremure kuri.
Abakurikiranira hagufi bya sport mu Rwanda barabona gute ivyuno mukino biriko biravugwa ko gute Amavubi barayaha amahirwe angana gute?
Nibyo koko ukurikije uko abanyarwanda bitwaye cyangwa se uko bakiriye umukino wahuje u Rwanda na Togo, umukino wahuje tike gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza, hari benshi bafite icyizere cy'uko bishobora gukunda ikipe y'u Rwanda ikaba yasezera ikipe ya Guinea, ariko hari n'abandi bavuga bati Togo irakina neza nibyo ni ikipe ikomeye ariko Guinea iri ku rundi rwego kubera ko Guinea ifatwa nk'igihugu cy'umupira w'amaguru muri Afurika. Abantu bavuga bakavuga bati ni byiza kwizera inzozi ko zishoboka, ariko none ni Guinea la Sri National ikipe ikomeye cyane ku buryo itapfa gusikirwa gusa nyine nicyo cyiza cy'umupira w'amaguru Diane. Abantu baba bavuga bati ibi birashoboka, nibyo batekereza ko bidashoboka ugira uko ukabona birabaye.
Jean Claude, Amavubi akaramuka atsinze uno munsi igica gikurikira kizuba ari icyaha?
Uko bimeze uyu munsi nyine ni umunsi wa kimwe cya kane, nk'uko ejo hari n'imikino yabaye ejo kuwa gatandatu hari n'imikino ya kimwe cya kane yabaye. Nababwira ko Mali yakuyemo Congo Brazzaville itsinze penalti 5 kuri enye, umukino wari warangiye ari ubusa ku busa ndetse wongeraho na minota y'inyongera biguma ari ubusa ku busa. Undi mukino ni umukino utari woroshye wahuje Kameruni na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kameruni nayo yasezereye Congo Kinshasa ibitego bibiri kuri kimwe, iza gutsinda muri iri joro hagatirwa na Guinea Conakry, izahura kuwa gatatu n'ikipe ya Mali, hanyuma undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza nawo uteganyijwe kuwa gatatu uzahuza ikipe ya Kameruni yabonye tike ku munsi w'ejo. Kameruni ikazaba mugomba guhura n'ikipe iza kurokoka hagati ya Zambia na Maroc, babwira ko umukino wa Zambia na Maroc umaze gutangira mu kanya isaha 12.
Urakoze cyane gose Jean Claude Munyandi, ndatukure ko ubandanye ubikurikiranira hagufi hama mu gitondo wemerera abakunzi b'ijwi rya Amerika kuza kutubwira uko bizaba byagenze.
Murakoze cyane Diane.
Reka dusure gato mu gihugu cy'u Rwanda, havugwa abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya cya Bugarama batunga agatoki inganda ko zibashyira mu gihombo giterwa no kubagurira umwimbu wabo ku giciro kiri hasi cyane. Mugenzi wacu Temisokre Mutijima yagendeye abo barimyi adutegurira ino nkuru.
Ni kuri rimwe mu mabuga y'ubwanikiro bw'umuceri yaha mu kibaya cya Bugarama abahinzi barana umusaruro basiganwa n'imvura itangiye kugwa bitewe n'ubutoya bw'inzu yafatwa nk'ubuhunikiro cyangwa se stock mu ndimi z'amahanga imifuka y'umuceri bamwe barayitwikirira aho hanze ku ibuga
none no bigeze hano rero bahitabona bibaye byabo ariko ntibamenya aho byavuye umuhinzi rero ntibareka kumucinyira
ubusanzwe igihe cy'isarura ni igihe cy'ibyishimo kuri buri muhinzi nyamara kuri aba bo ibintu siko biri ibyo bigaterwa n'igiciro kitabanyuze bavuga ko inganda zitunganya umuceri zirimo gutwariraho umusaruro wabo
twebwe turahinga tugahingisha ku mahera menshi broke tukayisaruza ku bihumbi icumi tukayihingisha ku bihumbi icumi barangiza twakora imibare tugasanga amahera twatanze n'ayatavamo
igiciro bagena pe ni giteya ukurikije ingufu ikiro cy'umuceri gitwara kuva umuntu agitangira gukurikirana igihingwa cy'umuceri gukurikirana igihingwa cy'umuceri mu mezi atandatu arindwi bitwara ingufu nyinshi byibuze amafaranga magana ane niyo yakabaye yasanashimisha umuhinzi nabwo iterambere ry'umuhinzi ryo ryanagorana
kimwe mu byo aba bahinzi bavuga ko bituma bakomeza gusigara inyuma mu iterambere ni ukuba igiciro cy'umusaruro wabo aho kuzamuka ahubwo gisubira inyuma uko imyaka ishira
ushinze bari baduhaye 3.5 basi turavuga ibyo aribyo byose byapfa kugerageza ariko ikibazo dufite rero n'umubaro dufite ni uko bashaka kugira gute nayo kuyagabanya kandi kuyagabanya kwacu ni ukudukinagaza umuntu akaza afata abanyamenere bari umwana cyangwa ngo abone na mitiweli yo gutanga
ubu ngubu ikibazo dufite nk'abahinzi b'umuceri dufite amakuru yuko ibiciro barimo batumanura hasi inganda zishyize hamwe ziri kuduha 320 ko abahinzi ntabwo turi kuyishimira
urabona kwasubiye inyuma si uko twari tumeze pe mbere tukigurisha umufuka 340 445 kwarafashe ku mufuka upanze gutya nk'uko ngo twateretse ariko ntari tukibona
abo baratunga agatoki amabwiriza asa n'aho hari isoko inganda zigera kurenye zaho mu kibaya cya Bugarama kuba nyirabayazana w'uko guhendwa ku musaruro bagasaba ko isoko ryafungurirwa neza handi
bagerageza kushaka uburyo igiciro cy'umuceri bagishyira hasi noneho bagatinza n'igenwa ry'igiciro mu rwego rwo gushaka ko tusigara tubinginga ati nyabune dushonje amafaranga igiciro mutuguriraho cyose turacyemera
kubera iki umuceri ushobora kuva muri Pakistan cyangwa kuva Tanzania ukaza mu Rwanda niye mpamvu umuceri udashobora kuva hano ngo ugende i Butare ugende i Kigali mu gihe hariyo uruganda niba twemerere ahantu hari uruganda rwemewe mu Rwanda ruze narwo ruguru umuceri nk'iki kiba cya Bugarama isoko rifungurwe kuri bose
kumva twebwe baturekura koperative yacu ikadushakira abashoramari bahandi bakaza bakatugurira imiceri
icyakora inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zirahakana iryo kandamizwa abahinzi b'umuceri wo mu Bugarama bavuga ko bakorerwa n'inganda Bwana Kayumba Efraim uyobora ako karere avuga ko mu kugena ibiciro bagurirwaho umusaruro nabo ubwabo baba bahagarariwe
iyo bishyirwaho abahagarariye abahinzi ndetse n'inganda ziwugura bikorwa bose bahari minisiteri ishyira igiciro hari variable cyangwa hari ibintu byinshi rebaho ireba uko inyongeramusaruro zaguzwe igashyiraho igiciro cy'umukozi mu guhinga ku buryo bareba bakavuga bati dukurikije icyo umuhinzi atanga kugira ngo abone umusaruro cyangwa se ikiro kimwe cy'umuceri kingana gutya bagaheraho bashyiraho inyungu noneho bakagena igiciro gikwiye kuba kigurwa ku muceri udatonoye
ariko aba bahinzi bakagaragaza ko ijwi ry'ababahagarariye bisa nk'aho nta gaciro rigira
baraduhagararira bakagerageza no gushaka uburyo umuhinzi yabona ako gaciro ako sinzi ahantu bipfira ingufu zabo zisa n'aho zitumvikana bwa cyane ahubwo buryo umucuruzi mbona bafite izindi ngufu tutamenya
ntabwo byadushobokeye kuvugana n'ubuyobozi bwa minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ku birebana n'ikibazo cy'aba bahinzi gusa amakuru twamenye nay'uko igiciro iyo minisiteri yagennye inganda zitagomba kujya munsi ku muceri udatonoye muri iki gihembwe cy'ihinga ari amafaranga 295 y'u Rwanda ku kiro abahinzi bakagaragaza ko ayo mafaranga ari make cyane ku buryo uretse no kuba adahuye n'ibyo baba batanze bigiye no mu birebana n'ibiciro ku masoko umuhinzi w'umuceri asabwa nibura kuba yagurishije ibiro biri hagati ya 3 na 4 kugira ngo abashe kwigondera ikiro kimwe cy'umuceri utonoye ubu kiri hagati y'amafaranga 800 n'1,200 y'u Rwanda Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ibibazo hagati y'abubakanye byiyongera mu mihingo itandukanye ibi hari ingaruka ziba biriko biragira muri iyo miryango na cyane cyane ku bana aka kabazo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yakagarutse ko na Madame Pamela Mubeza yanonosoye ivyerekeye gutatura amatati akaba haranira agateka kazi na muntu Madame Pamela aba mu gisagara cya Ottawa muri Canada Fidel Niyongabo yakabajije kandi kandi David Dusabe yanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango ari Bujumbura mu Burundi.
Jewe cyane cyane ndakwibanda cyane kuja n'itemategeko kuko iyo tugeze kwahukana amategeko ntapfa kwahukanisha abantu ko baragize ikishankiri ya bapfa, ariko hariho ingingo zitanutekanije kugira ngo abantu bashobore guca gusaba kwahukana hanyuma sentare ishobore kubumviriza ishobore kubahukanisha. Izo ngingo nazo zikaba ari ingingo 158 hamwe n'159 yo mu gitabo cy'amateka agenga abantu n'imiryango, aho imvo zo kwahukana zishika 5. Imvo ya mbere ni ubusambanyi bwa mugenzi we, imvo ya kabiri kubera uwo babana mugora birenze urugero mu byerekeye amabanga y'abubatse, imvo ya gatatu kubera amuturubika, imvo ya kane kubera afise igifato icyoza mugenzi we, na ya gatanu ni mu gihe umwe mububakanye yagiriwe n'icyaha cyandika ibara mugenzi we. Ibyo nabyo bikavana ku buryo icyo cyaha gihambaye. Ni izo mvo zonyine sentare ishobora gukorera kugira ngo ukumvirize igihe uje gusaba kwahukana. Ibindi nabyo nibaza yuko ibitabijanye n'amategeko je ahanini nisunga cyane cyane iby'amategeko yemera y'u Burundi.
Ndabyumva. Madame Pamela, icyo kibazo nyene muri rusangi ibibazo mubona bikunda kwaduka hagati y'abubatse mu ngo ntawidondagura biba ari byinshi ariko bikuru bishobora gutuma n'abubakanye bavana n'inkibi.
Murakoze. Jewe si mbere sinahagara ku mategeko n'ibyo ni kimwe mugabo siyo je nuhagarara ko cyane. Jewe nsanzwe ndaba nonosora ibijyanye n'amatatsi. Uriho jewe ico nshampagarara ko ni mbega bidafuki kugira ngo abantu batandukane. Turavye mu mico y'ikirundi jewe mfata ibintu bitatu bikuru bitatu. Rero icya mbere ni uko abantu kenshi bubakana kuko bashaka gukurikiza umugenzo cyangwa umuco, atari uko ngo umuntu ngo mu mutima wiwe cyangwa aba yafashe iyo ngingo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nacyo kikaba kijyanye n'ubutunzi. Benshi abakenyezi baja kubaka atakiri na kimwe bafise, akaja kubaka n'umuntu we yifatiye umwanya akarondera ubwo butunzi. Hanyuma icya gatatu bijanye naho nyine n'imigenzo n'imico y'ikirundi, kuko imico y'ikirundi n'imigenzo irafise ibyo yemera n'ibyo yanka. Turavye umukenyezi nyine yigenza mu rugo. Rero sinzi ko noja en detail pour expliquer. Je me disais kuvuga ahanini ibyo bitatu kenshi n'ibyo bituma kuvuga ko vugutse noja en detail.
Yego, reka tuvuge ko uravuze ko icyambere ari imico abantu bubakana bijanye bifatiye ku byerekeye imico mwo bivuga muri make.
Ni ukuvuga yuko nk'umwigeme aravuka agakura akubaka abyumva uko. Umusore aravuka agakura akarondera uburyo hama kubaka. Numva ko deja hari mwagahazi. Umukenyezi ntibaba bamwigishije cyangwa umwigeme ko nawe arondera uburyo kugira ngo ashobore kubaka. Umugabo akaba amwigishije yuko we arondera uburyo kugira yubake. Mu bana rero mu rugo uwo mugabo kuko amategeko abivuga ko ari le chef de la famille, defo barabyumva nabi akumva yuko umukenyezi cyangwa umugore wiwe ari umuntu ari munsi y'ibirenge byiwe, atari umuntu yiyumvira cyangwa afise ubwenge. Hanyuma umukenyezi yashika muri urwo rugo ugasanga yamari mtiki akijya mpakiriya, kenshi rero ibyo biratangura bigatera ingorane. Hanyuma uwo mugabo kazubona mwisiza agiye mu bandi bantu hanze n'ibyo bigateza izindi ngorane. Hanyuma navutse ikintu cy'uburyo mu mada kigaruka kuko kirakomeye cyane, kuko kirasambura nacyo kirubaka kikanasambura. Hanyuma uwo mugabo musanzwe iyo yubatse we umukenyezi ni nka trofe, ni itunga ashize mu matungo yiwe. Reka ntagakarorera arubatse inzu, arayujuje, araguze intebe, araguze ibitanda, araguze n'umuduga. Hanyuma akavuga ati buje nakwije nkeneye kubaka, agaca agenda akarondera umukenyezi w'umugore mukobwa akamushyira mu nzu. Numva yuko isa nk'uko ari ikintu yarondeye ashyira mu nzu yiwe. Nari nibagiye n'ikindi kintu, muribuka yuko umukobwa bamukwa mu Burundi kandi twese turavyemera, akaca arondera n'ubwo buryo akagenda akamukwa akamuzana. Muri uwo mwanya rero umukenyezi mu rugo wewe nafise statu nk'iy'umuntu banganya agaciro. Umugabo yumva umenga afise agaciro karuta ak'uwo mukenyezi. Turazi economiquement ibyo bintu byose bayazanye, kigaca gifatana na ca kindi rero yuko mu mico umuntu batamutegura ntamenya yuko kubaka ari ikintu kiva mu mutima w'umuntu. Nakuraze, nagushimye, numva umenga tuzobanuka ubuzima bwose. oya dufata ngo nayegeze kubaka reka nubake ico ro kenshi ico gice cy'intandaro y'ingorane kuzogera ni hakazogera cyagihe cyo yuko abantu ingo zisambuka ukoresha zero de pa hari kintu kigeze twumvikana
yego tugaruke kuri Maître David kubijanye n'amategeko igihe ubugeni abantu babiri bahuye bagatera igikumuko bagiye kubaka amategeko abitegekanya gute ko Madame Pamela Kraivuga nkuko bijanye n'imico abantu batabategura ndibaza no kujanye n'amategeko ko abantu benshi badazineza amategeko ibyategekanya mwo bitubwire
ego murakoze imbere yuko ninjira muri ipengira mbanze jewe ntango umuco ariho ifitwa na imazimisi ntanga mu kinyamakuru cyitwa Akeza ngaha mu Burundi aho navuze ku ngingo ivuga yuko ababiranye batiza gushira hamwe kudahemukiranira umugabo akaba ariwe mutwe mu rugo reka ndavuge n'ingingo ya 22 ababiranye batiza kudahemukiranira mu rukundo rwabo bagafashanya kandi bagatabarana umugabo niwe mukuru mu rugo arangura icyo gikorwa afadikanije niwo bubakanye mu mvugo no mu ngiro ku neza y'urugo be n'ibibondo byabo ndabimara neza iyo umugabo atahari canke atabasha gifise umugore acamusubira muri iryo banga bisigura yuko iyo avuze ko umugabo ariwe mukuru mu rugo bisigura yuko avuga ibyo yigombeye umugore ngaca koma amashi oya ari nacyo bituma iyi ngingo ivuga yuko bateza guhuza mu mvugo no mu ngiro ibyo umugabo ateza gukora aziza kubikora ari uko abanje kubyumvikana n'umugore rero ishasha kuvuga ngo umugabo yazanye byinshi umugore yavuye mu muryango utunze ibyo mu mategeko biratomoye neza kuva umunsi babanye ntibasaba gutandukanye n'ibintu n'utarimye n'ibintu byose bakaba bishyira hamwe ingingo ya 22 irabitomora neza mu gitabo kigenga ingo n'imiryango yuko ibyo batunze byose uyu munsi bashaka bishyira hamwe bagasangira byose rero jesu nibaza yuko icyo Pamela Mubeza avuze kwa ari icukuri nibaza yuko ahubwo biva kutamenya kw'abakenyezi cyanke nuko abagabo uko kuntu bamaze kwishyiramo kumenya ngo babari hejuru y'abakenyezi n'abafate ingingo mu rugo je nibaza yuko ibyo ari ukutamenya ni ukutamenya aricyo gituma bo bimenyeraho ko umugabo ego niwe iby'urugo bibazwa ni nka delege basubwe neza ni nka delege mu ishure delege se batwara abanyeshure delege nibabaza imbere ya bose hanyuma abandi nabo bakishura kuvuga ngo delega ashishwa ku ruhande rwa bose oya ninde mushefu mu rugo iyo nica hose ariho hose haba hariho umuntu abazwa ubwa mbere iby'urugo kugira ngo ntihabe akajagari rero ibyuko umugabo ariwe abazwa ubwa mbere iby'urugo ntibisigure yuko ariwe acagaba byose acafata umugore uko yigombeye ari nacyo gituma bashyizeho iki gitabo cy'amategeko kigenga gihana amabi afatiye ku gitsina loi sur les VBG violence sur le genre kubera ko ari abantu usanga bagiye kwa bigashanye kurenza urugero kuri iki kintu cy'uko ngo umugabo niwe mukuru mu rugo agashaka agomba gutwara ibituto byinshi birenze
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Nikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Akabino ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire yakoze Facile Gebehu yabyegeranije kuri micro mari kumwe na Jolie Diane ni nahazwe n'ibiganiro n'amakuru twabateguriye twongera tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kubandanya kwirinda ikiza ca virus ya corona namwebwe rero twibaze kwaho muri mubandanya kucirinda mugira ijoro ryiza mu banyi no mu byanyu ahanje turaba turi kumwe mu makuru yo mu gitondo.